mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese ncuti bakunze.
Ibintu byacu batwaye ko batabigaruye uwo mutima bafise uko twakira ubu nuwuhe kandi bakidufitiye ibintu bazi ko tubikeneye nibibazo byinshi rero bituma tudashobora kuja mu biganiro natwe batadutunganirije.
Uyu ni Françoise Ndayisenga serukira impunzi z'abarundi bahungiye Kamanyura ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abo barundi bagwiriyemwo abayobe kumwigemeze byangenda kumana bararahira bakarengwa ko batabiganiro bagenda bagiyemwo n'abakongomani baba mu micungararo ya Rusenda. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato ariko mwumenya yuko ishirahamwe rya ONU MONUSCO ariryo rikora gerageza kubumvikanisha. Muraguma hagufi y'amaradiyo yanyu turabibabwira. Abakuru b'ibihugu bya Afrika bafise abasirikare mu nteko zo kugarukana amahoro muri Somalia AMISOM barahurira muri Uganda hano umunsi kwa gatanu bitegekanije ko abategetsi baganira ku mugambi ukwiye muri iki gihe mu kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano bihanze Somalia naho inteko za AMISOM zakemuye ibibazo bitari bike muri ico gihugu. Abarwanyi ba Al-Shabab barabandanya gutera ibibazo bikomeye mu bihugu mu gihe uburyo buke n'igitigiri kidakwiye c'abasirikare bo kugwanya bibandanya kugabanuka. Mu myaka mike iheze AMISOM yarashoboye komora abarwanyi ba Al-Shabab ibakura mu bisagara bikomakomeye yongera ifasha leta ya Somalia gutera intambwe nziza mu vyerekeye iterambere rirama. Kubw'iyo mfashanyo mpuzamakungu inzego zijeje umutekano muri Somalia zarashoboye gukomera kugeza aho ubu igihugu kiri kucitegurira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020. Umukuru w'umugambwe MDC ukomeye mwitavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe Nelson Chamisa yaremejwe kuri uno wa kane nk'umukandida amatora y'umukuru w'igihugu wategekanijwe muri uno mwaka wa 2018. Azobabaye amatora ya mbere nyuma y'imyaka 37 Robert Mugabe yaramaze ku butegetsi. Chamisa yari yagenywe kuba umukuru w'umugambwe MDC w'imfata kibanza inyuma y'urupfu rwa Morgan Tsvangirai yarawurongoye. Agiye kuzohangana n'umukuru mushasha w'igihugu cha Zimbabwe Emmerson Mnangagwa na wenyene yemejwe n'umugambwe ZANU-PF uri ku butegetsi nk'umukandida muri ayo matora. Abantu barenga miliyoni 5 n'ibice bitatu niba bamaze kwiyandikisha gutora nk'uko byashikirijwe n'umukuru murwi ujeje gutunganya amatora muri Zimbabwe Joyce Kazembe mu kiganiro n'amenyesha makuru ejo Harare. Kazembe ariko ntiyatangaje itariki y'amatora. Mu kwezi guheze ico bikoze perezida Mnangagwa yari yavuze ko amatora zoba imbere y'ukwezi kwa Entwi. Radio y'Ijwi Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze impunzi z'abarundi bayoboka umwigemeze byangenda kumana aho bari muri Kamanyura Republika Iharanira Demokarasi ya Congo bararahira bakarengwa ko batagenda bavuganye n'abakongomani kugira ngo barabingene cuka co baciza inyuma yaho abandi bagenzi babo biciwe harae mu mwaka waheze. Umugenzi wacu Vedaste Ngabo yarakubitiye kubaraba aratubwira uko vyifashe.
Mugihe impunzi z'Abarundi zikambitse Kamanyura zimaze igihe cy'amezi abiri zihagarikiwe imfashanyo y'ibiribwa n'ubuvuzi zari zisanzwe zigenerwa na HCR. Umuyobozi wa Monisco mu mujyi wa Bukavu bwana Freme Kone muri kino cy'umweru yari yatangije ibiganiro bizafasha impunzi z'Abarundi kongera guturana n'abaturage b'abakongomani, ariko ibyo biganiro ntacyo byatanze haba ku baturage b'abakongomani n'impunzi z'Abarundi. Ndore ko izi mpunzi zitangaza yuko zidashobora kujya mu biganiro zitarakemurirwa bimwe mu bibazo bizugarije. Uyu ni Fran Suwaze Ndayisenga userukira impunzi z'Abarundi Kamanyola.
Baraje batubwira ko twoja mu biganiro byo kugira ngo turabe ko twosubiza hamwe n'abakongomani kugira dusubire kubana nabo nkuko byari mbere yuko batwica. Ariko sini nuko duseri kuri impunzi, ariko ni impunzi zose kuko twarazibajije ico zivyiyumvirako. Bavuga bati mbega uravye vyadushikiye, nikihe cemezo dufise yuko nejo batazogaruka bakatwica? Ubu ko turi ngaha tanakimwe ariko baradufasha sukurondera kutwica n'ubundi kugira kwihoza kugira barabe ko twokwicwa n'inzara. Ibintu byacu batwaye ko batabigaruye, uwo mutima bafise uko twakira ubu nuwuhe? Kandi bakidufitiye ibintu bazi ko tubikeneye. Nibibazo byinshi rero bituma tudashobora kuja mu biganiro natwe batadutunganirije. Eheraba nicasomborokeje iyo ntandaro yo kugira batwice, n'abantu bacu banyurujwe bagaca bafungwa bagombye gusubizwa i Burundi. Ubu n'iyi saha baracafunzwe ataco bazira, nibabanze babafungure tubabone ngaha, hama tuje kumvikana nabo tubona ko bagombye by'ukuri ko tubana neza mu mahoro. Ikindi nacerega imitima y'abantu iracakomeretse, raba ibimuga dufise ngaha. Hari abagendera ku ubukinga, hari abakigendera ku mabekiye, hari abazobibimuga burundu batazopfa basubiye kugira ubuzima busanzwe.
Ku ruhande rw'abaturage b'abakongomani batuye Kamanyura, nabo ntibakozwa ibyo biganiro bibahuza n'impunzi z'Abarundi byari byatangijwe na Monisco y'i Bukavu. Ariko umuyobozi wa Societe Civile Kamanyura Madame Tubatunziye Beatrice avuga yuko bashobora kongera guturana n'impunzi, ariko muri ziriya mpunzi bavanyemo bakekwamo kuba bagwanya karekeramo abasenga gusa.
Ingewezekana kama kati yabo banatosha bale benye banaonekana sawa kwa
aha agira ati byari kuzadusohokera kubana nabo bavanyemo aba bandi babarimo, kuko muri bo harimo ibice bibiri, harimo abanyamasengesho bayoboka idini ryabo ariko bakavanamo bamwe bafite gahunda z'igisirikare bakabajyana handi, kuko nibo dutinya cyane.
Bakisoda soda na esprit ya kisoda tunayofia sana.
Nyandwi Dionise ni umuvugizi w'izi mpunzi zugarijwe n'inzara, atakambira leta ya Kongo n'abandi bagira neza ko baba hafi kugira ngo babahe ubufasha bw'ibiribwa ndetse n'ubwisanamitima.
Amahanga turayahaye ikaze kubera ko ngaha hari akazi karenze urugero. Abantu ntibagira ibyo kurya, abantu ntibagira utuzu twa sugumwe, abantu ntibagira ikibavura. None abo bantu hasigaye iki? Akazi ni kenshi, ibikorwa ni byinshi. Umwe wese kuca ashoboye guterera muri aba bantu bagomba batangire gupfa nk'isazi nk'ubunyege ubuyobozi akagira icyo afashije.
Iyi gahunda yari yatangijwe na Monisco yo kuganiriza impunzi z'Abarundi n'abaturage b'abakongomani mu rwego rwo gufasha izi mpunzi zikambitse kuri Monisco zugarijwe n'inzara kugira ngo zongere zisubire mu buzima zari zisanzwemo Kamanyo, mbere yuko zikorega ubwicanyi bwabaye tariki ya 15 z'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2017. Bedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika, Kamanyura ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Bedaste Ngabo urakenuye duce tuva Kamanyura dukubitire Arusha, aho abanyarwanda bane bagirizwa ivyaha vya genocide yakorewe abatutsi mu gihugu c'u Rwanda mwaka w'1994 bari bamaze igihe bapfungiwe muri Tanzania agiye kurangiriza ibihano vyabo mu gihugu ca Benin. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver Niyonkuru aradusigurira ibindi kuri ino nkuru.
Abanyarwanda bane bagirizwa ivyaha vyo nyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 batwaye mu gihugu ca Benin barimo General Augustin Bizimungu yahoze hari umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Mu mwaka w'2014 yari yakatiwe gufungwa imyaka 30 na sentence idasanzwe yashiriweho u Rwanda TPR. Uwo mugabo w'imyaka 65 yafatiwe muri Angola mu mwaka w'2002 ajanwa gufungiwe i Arusha ahari sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'u Rwanda. Ubugira kabiri ni Gregoire Ndahimana yafatiwe muri Congo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu mwaka w'2009. Mu mwaka wa 2013 yakatiwe gufungwa imyaka 25. wa mugabo w'imyaka 66 yari burugumestre wa komine Kivumu ubu ni mu ntara y'uburengerazuba ahiciwe abatutsi barenga 2000 mu isengero rya Katolika ry'Inyange. Ubugira gatatu yajanywe muri Bene ni Karikte Nzabonimana. Uyu mugabo w'imyaka 65 y'amavuko sentere muzamakungu mpanavyaha yaciriweho u Rwanda TPR yamukatiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu mwaka w'2012. Nzabonimana Karikte yahoze hari umushikiranganje w'ugwaruka mu gihe cy'abanyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 yafatiwe muri Tanzania mu mwaka w'2008. Ubugira kane ariwe wa nyuma mu bajanywe mu gihugu cya Bene Nili Defense Nizeyimana yari kapitene mu gisirikare cya kera cy'u Rwanda mu mwaka w'2012 sentare ya TPR yamukatiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Uwo mugabo w'imyaka 55 y'amavuka mu byo yagirijwe harimo ko ariwe yategetse kwica umwamikazi Rosalia Gicanda yafatiwe mu gihugu cy'u Buganda mu mwaka w'2009. Igisata cy'ishama mpuzamakungu ONI cyashyizweho ngo kirangize imanza zasigajwe niyo sentare TPR yabaciriye imanza kivuga ko bagiye mu gihugu cya Bene kurangirizayo ibihano baciriwe. Uko niko amasezerano yo sentare avuga ko ibihugu bitandukanye bibwirizwa kwakira baciriwe imanza bakaviyarusha ahari bohero rya ONI. Mu mpera z'umwaka uheze abandi banyarwanda bane bakuwe muri iryo bohero maze bakigwa n'igihugu cya Senegal. Igihugu cya Bene ciyongereye ku bindi bihugu nka Senegal na Mali byari bimaze kwakira abandi banyarwanda bagirizwa iho nyabwoko baja kurangiriza ibihano. Muri iryo bohero ubu hasigayeyo abandi banyarwanda babiri batararonka ibihugu bibakira. Abo nabo ni Auguste Ngirabatware yahoze ari umushikiranganji w'imigambi ya leta mfata kibanza igihe cyo nyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda yakatiwe gufungwa imyaka 30. Igisata cha ONU chasubiriye sentare TPR cemeje ko kiriko kiritegurira vuba gusubiramo kuburanisha urubanza rwiwe rwose. Ubundi hasigaye ni uwahoze ari umushikiranganji w'iterambere ry'ingo Pauline Nyiramasuhuko yakatiwe gufunga imyaka 47. Yamara hari n'abandi barekuwe kubera barangije ibihano byabo canke bambitswe izera bakibiyarusha. Nabo ONU ivuga ko babwirizwa kuronka ibihugu bibakira ariko yaba ibihugu bibamwo imiryango yabo Iburaya no muri Amerika canke ibindi byaranse kubakira. Abakware 11 baba mu nzu imwe icunzwe na ONU iyarusha nk'abanyeshuri bari mu ndaro. Pierre Clavier Niyonkuru iyarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya turahava tubatahiriza abanyu. Ariko imbere yaho inkuru imwe ivugwa mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi, bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Bubanza babona ko igikorwa cyo kunyanisha Abarundi cega abatwara igihugu gusa ni nyuma y'amezi 10 umugwi ujeje gutohoza amabi yabaye mu gihugu no kunyanisha Abarundi CVR uri kurumviriza abanyagihugu mu ntara zitandukanye. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Bubanza Diane Ndonse aratubandaniriza ino nkuru.
Mugihe umugwi ujeje gutohoza amabi yabaye mu gihugu mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'igihumbi 1962 Uburundi bwikukira gushika mu mwaka w'2008 hamwe no kunywanisha Abarundi Sever bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bubanza. Aho uwo mugwi umaze gushika bavuga ko icyo gikorwa gikwiye gukoregwa mu bajejwe intwaro gusa. Babivuga bafatiye ko amabi yagiye arakogwa mu gihugu yarafatiye ku macakubiri y'amoko. Ivyo uyu mutama avuga ko bisa n'ingwara yateye mu batwara ko ari nabo bakwiye kwitorera inyishu.
Iyi ndwara y'umuyongo 35 yateye hatwara abatware yatwere mishe micombe atwere bagaza atwere buyo ahama y'ugushika ni umunsi. Iyo ndwara iri heje mu gihugu kuba dutwara bonyene bonyene niba twigishe dukundane n'uyu munsi niba duha amahoro hejuru tugume twikundane yatwebwe bato bato
hari nabasigura ko batitavye ico gikorwa kuko atanyungu babona bazokuramwo uyu mutama ari mubemeza ko yabonye mabi yabaye ariko yashimye kutagira ica yavuze ko
je gituma ntagiye kubera we afite umusubizo bitavye nahombye kubyo nahombye n'ibyinshi je naba ibyuko niho naba kuva kera hama intambara iteye barica abantu babihe jewe nari musanzwe mubagiye kwicyana je bari bantwaye kunyica bwa Imana irankingira mu bantu 191 navuye ndumwe abantu bose babakira kandi babakerera mbona naje navuye mu bizigaho nari njyamye navuye mu ijoro imbere haje imbere mfashe n'uzu ya maraso gusa arumva rero nari no menya ndikurira abandi ko ntababona kuba abari n'ubundi no habara gushikiriza ndi bari no gushikiriza ntacyo nokuye ntacyo mbona nokura nokura mwiki
ariko nubwo biruko umwe mu bakomiseri bo mu mugwi severe bariko barakurikirana ingene igikorwa kiriko kiragenda cyo kumviriza abanyagihugu Korotiri Davizimana arashima ko ico gikorwa kiriko kiritabwa
kikorwa cha severe baracita bagosa abantu kuko birabaremurura biboneka yuko bibaremurura cyane ubona ko ari ibintu bari bararindiriye
bamwe mu bahisemwo kuja gushikiriza ukuri kumabi yabaye muri uwo mugwi severe bavuga ko ukubura ababyeyi byatumye banyagwa amatongo ari naco gituma uyavuga ko boshumbushwa mukuronswa amashirahamwe yo kwiteza imbere
agashumbusho severe tuduhereza twebwe kuba kohera twatwabuza biwacu si ukuvuga ngo nokuduhereza amafaranga kimwe gusana ku tuzaniye utuntu to dushira hamwe twaza turadufasha mu bijanye mu byo twatwe turakora kugira ngo imyango yasizwe nababo hama baronke kibafasha je nk'amafaranga no saba kukurazi ko ugomba kurangura umugambi uko mbona no saba nk'imilyoni nka 300
Igikorwa cyo kumviriza abanyagihugu n'umugwi severe kimara iminsi 200 mu ntari imwe. Muntwaro babona ko ico kiringo ari gito baravye uko abantu bitaba ico gikorwa. Jacques Nukwitegetse arongoye zone mitakataka yo muri komine Bubanza abona ko bari bakwiye kongerwa iminsi y'amahimiriza.
Byavuze kunza bwo kongera kiringo tugasubira kandi tugashyiramo kandi kado nkuko twatumaze iminsi tubikaraba ko kugiyongera abandi bantu ko turavye nk'insegiteri y'agatura abantu bitaba nibake cyane. Kandi bari hamwe n'abantu muri bo bavuga yuko menga no kuzura kaboze umenga ntibavyumva cyane.
Amakuru dukura mu mugwi severe nuko ico gikorwa gitegekanywa kuzorangira itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu. Mugihe gisigaje gukoregwa mu ntara zitanu muri 18 zigize igihugu igikorwa cyose nyezi na cumi mugwi severe kikazorangirana n'uyu mwaka ariko amategeko agenga uwo mugwi ategekanya ko ushobora gusaba kongerwa ikiringo kitarenga umwaka umwe ibubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Akaririmbo ni hari ukuntu ka King James twibaza yuko aho muri nawe no hari ukuntu mwatanguye ka weekend buke buke canke naho muri ko muri tegura guhava mukajamwe tukibaza ko muri amarembe mu bihugu bitandukanye mutwumva muri mwo hari nko nk'abatwumva bari za Malawi hari abatwumva bari za Zimbabwe Mozambique Afrika yepfo igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi hoho murumva yuko muri menshi muri ko muratwumva muhaherereye Ijwi rya Amerika tukabandanya ibiganiro tubafitiye muri kano kanya tubandaniriza ku mwanya wo kubatahiriza abanyu aho baherereye wa mbere dufise akabiri Mahoro David Mahoro ikaze ku Ijwi rya Amerika
Yego murakoze cyane
murakomeye
Yego na Mahoro mwe amafaranga muri Amerika
Nukuri atari ikintu gihava gihinduka mbona twazindutse amahoro hari umuyaga mwinshi cyane ariko ntaco bitwaye
Natwe arahoraga hakonje cyane ariko ubu harashyushye cyane.
Uherereye he Gadeve?
Ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Havugwa amakinga ho mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ni amahoro turashima Imana urebye.
Mwijeje uduki.
Ibishyimbo n'ibigori ariko ubu ngubu hari n'igihe cyo kongera guhingira none bahingira ibijumba banasenga insina gutyo gutyo.
Weekend nayo witeguriye gute ko umva King James wari ko aravuga ngo hari ukuntu Nuko rero mahoro duga ku ijambo utashe abufise ku mutima.
Yego murakoze cyane rya mbere na mbere banze nsuze eje ni mukankosi nawe kandi nyakire.
Eh urakoze cyane.
Bitansuze ashuki n'abavandimwe n'umuryango wanjye uri mu mujyi wa Kigali. Mukuru wanjye ndi Imana Marisela n'umuvandimwe Thomas. Ikanje ni ubwanjye nsuze Mucye kabiri Jean Claude na Samuel na Sengiyumva bari mu nkambi. Nje mu nkambi ya Mahama nsuze uwa Sejan. Nsuze n'imije imbere n'imiryango yabo. Nje muri Amerika nsuze Hategekimana Emmanuel na madamu we ndetse na Isaac umwana wabo
bose ukabifuriza kuno munsi ga David.
Nizera kare amahoro nabo mbifuriza kugira weekend nziza kandi mbifuriza amahoro y'Imana kugira ngo bakomeze.
Urakoze cyane gose ugire umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda abo muri kumwe aho uherereye muti turabafise ku mutima.
Yego murakoze cyane kandi namwe ndabashimiye niko yatansuze abantu bari mu nkambi ya Kizeba nabo bagubwe neza kandi bakomeze rwose bihangane.
Nta nkeka ko bariko baratwumva nabo nyene.
Yego
urakoze cyane gose.
Yego murakoze namwe aho ngaho ku ijwi rya Amerika ndetse na Fatima ari maskarara agubwe neza.
Urakoze cyane gose ubutumwa turaza kuwushikana.
Yego murakoze.
Ku murongo wa kabiri hariho Philippe Minani. Philippe ikaze ku ijwi rya Amerika. Filippo. Filippo ikaze ku ijwi Amerika. Numvaga telefone katari ko karadukundira sinzi bibaye ariko nta kibazo. Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya tubatahiriza abanyu aho baherereye kongera tubashiramo uturimbo dutandukanye kugira ngo mushobore kugira weekend nziza. Karirimbo ni Harukuntu ka King James. Yo we hide da hora ni sekera kuberi byishimo oh harukuntu 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 bigenda ugatuma numva guzwe ah numva guzwe harukuntu bigenda ukuntu nagira gisoni zo kwerekana uwo nkunda ariko kuva wasa nawutazi ko nafashwe kangu sasira urukundo imaze nkorosa imitoma wijeje urukundo rutambangiye inge narakubonye sinakwemera kugenda Kira bwanje nawe ururukundo ufite ukunda mu buryo wihariye ndahora nisekera. Makbiri ya bere mu buhinga bw'ivyuma ngo Filippo aragarutse. Filippo ikaze. Filippo
yego ndabumva.
Twari twabuze ku murongo wa telefone. Amahoro Filippo.
Namahoro kwerere namahoro.
Uhiriye amajahe.
Je ndi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania.
Mikambi ya Nduta Tanzania. Havugwa makinga ho mikambi ya Nduta Tanzania.
Asa mu nkambi ya Nduta Tanzania namahoro turatekereje kwerere namahoro nyine y'ubuhungu.
Uhamaze igihe kingana gute?
Asa ndahamaze nk'ikintu kingana nk'umwaka n'amezi ko hejuru.
Wa mugambi nawo wo gutahuka ugeze
urabandanya urabandanya natwe tuzo twitegura kugira ngo gutahuka.
Nuko Filippo ugashaka kuno munsi ijwi Amerika ari gukumbuza abande.
Nashima yuko ryo nkumbuza bari mu Burundi ahantu mu ntara ya Rumonge intara nshasha.
Niwe wahunze ujuva.
Hariho umubyeyi wanze
Duga kujambo Philip. Aha, itelefoni ya Philip ndumva ifise kibazo ariko ntacu. Ijuge America Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Akaririmbo nako kakurikiye ni Kora ka Anlison Vestin. Anlison Vestin rero n'umukobwa w'umurundi kazi aririmba akongera kandika indirimbo araziyandikira akongera kazi ririmba. Muri kano kanya ari mu gihugu cy'Ubushinwa turaza kumwakira mu kiganiro muri sanga igihe cy'isaha 10. Ico gihe tuzoba turiko turagaruka ku turimbo twe dutandukanye na cane cane kuri gashasha heruka gusohora kitwa Sitasumbuka tena. Ni nka sinzongera kwibabariza ubusa, sinzongera guhangayikira ubusa, araza gusigura igituma ko karirimbo yaragashize ahabona. Muze kuba hagufi ya radio yanyu saa 10 mu kiganiro muri sanga kano nikora. Rose kandi na Obed, Obed ikaze kujugi Amerika.
Murakoze.
Uherere hega Obed.
Ndi mu Rwanda mu nkambi ya Mahama.
Mu Rwanda mu kambi ya Mahama kandi kazina kawe nimba ta kibazo bigutera.
Imani rakiza Obed.
Imani rakiza Obed. Aho mu kambi ya Mahama havugwa makiga Obed.
Ah mu kambi ya Mahama kabisa nta kibazo unari kabisa nakavura kamwe karago. Sisi kibazo kimwe gusa niyo dufise twabuze imicane gose baranazi nazo baduhaye muri hadra
kubera ko habaye ikibazo nyabake
atubwiye mu mizi arabuze ubu nyene anatwiyahura kuja gutaka mu Kagera ibintu zenye ibije bitwa bikorogoto
hama mugaca muteka gute
anatukanisha nyene ibyo bikorogoto kandi ubu ni imvura igwa rero zabigoye kujya zabigoye cyane
ariko ibifungurwa byo birakwiye.
Ifungurwa nyene baratugabanije ariko tumaze kubimenyera natwe twese tugabanye ibyo twahora tujya.
Oya n'uguca mwihangana nta kundi ubuzima uno munsi burakunda ejo bukanka ariko igikuru burya nta buhinga n'uguca umuntu amenya ko ari uko nyene hamakaba umwo gutyo uko buri yabona dukagashima yabona byinshi rikabuko nyene.
Kaisa murakoze kuduhumuriza.
Murakoze cyane duga ku ijambo Robede utasha ufise ku mutima.
Okay, nagira manuke ikirundo mu Burundi nyene nta mu Burundi mu ntara y'Ikirundo komine Bugabira ku musozi wa Rubuga ntashe papa na mama nabo tuvukana yikusenye Everine Sishimire Sifa nyomba badisara Rusi Sifa naniyo nizeye Janete n'abandi bose babanze ku izina rya Obede ndabatahisha.
Urakoze cyane Abarundi muri ngaho Mahama ijwi rya Amerika turafite ku mutima.
Kalisha murakoze kwa mtu zirikana nato turabakunda cyane.
Yego mwihangane nta idahita.
Murakoze.
Anlison Vestine rero yaduhaye uruhusha rwo guhava dushira ko kanuka video kiwe aka video kino ndirimbo kora kuri Facebook yacu muraza kuba kuhaja VOA radio yacu kugira ngo mushobore kukaraba mukurindira ko tuza kumakira mu kiganiro muri sanga saa 10. Wanyuma dufise ni Leo Fargo ku murongo. Leo Fargo ikaze kwijwi rya Amerika.
Mwaramutse neza kwijwi rya Amerika hamwe n'abanywanyi ariko barumviriza ijwi rya Amerika.
Urakomeye utuduga kwijambo masogonda make cyane gose utashe.
Ego murakoze cyane nashaka ntashe abantu bose b'abarundi bari mu nkambi ya Nduta n'abari ngahe Mahama eka n'abandi baba barahungiyeyo cyane cyane ntashe cyane uwo bita bizinda byija Mari avuka muri komine Mabanda.
Urakoze cyane gose.
Ndamubwira ati mukomere cyane.
Urakoze Leo Fargo nino kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cyo no munsi nshuti bakunze mwatwumva mwakoze Diane nahazwe twari kumwe kuri micro. Ingenieur Joe yashize amaje hamwe na Macbilia Bero yari muhinga bw'ivyuma twemi tukabifuriza kuranigwa mu banyu no mu vyanyu. Turaza kongera saa 10 mu kiganiro muri sanga za kwandi kumwe n'umufasoni canke umwigeme Vestine Amlison muri ko murumva mu karirimbo kiwe ikora. Yeah, yeah. Ikora bavyumva.